Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 igitugutu umwaka wa 2023 dubaramukije mwese mukurikira radio Nzamba agateka kawe nugera ndaba nikaze muri rya sango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye ayo twabatororokanirije nayo tuyahere kuri zigingo nkuru nkuru zikurikira. Abadandaza bo mu isoko nkuru y'Igitega barahagaritse umutima n'ibiciro bishasha byo kuriha ibibanza kuva aho iyo soko iviriye mu minwe ya komine ikaje mu kigo kijejo kwigeranya amakori n'amatagisi OBR. Ikibanza cahura kiriho amafaranga 10,000 muri munsi kirihishwa amafaranga 70,000. Abo badandaza bagasaba yuko ivyo biciro vyosubirwamo. Indwi zitatu ziraheze atamanye igitoro ca essence rirango mu mastation yo mu gisagara ca Ngozi. Abagendesha imiduga muri iyo ntara ngo baje kukirondera mu Kibimba mu ntara ya Gitega, aho naho ngo ni ku birometero 180 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ivyatumye ibiciro vyo kwiyunguruza biduga cane. Inyuma yaho inteko z'u Burundi zo mu rwego rwa TAFOC zirungikiwe kugwanya umuhari wa M23 ku ruhande rw'igisirikare cya Congo, umubano w'inteko z'u Burundi ziri mu rwego rwa Afrika y'ubuseruko n'umuhari wa M23 uratangiye gucumbagira, aho inteko z'u Burundi zabujije kuri uyu wa mbere n'uwo muhari M23 gushyira ibya nkenerwa bagenzi babo, ibyo bita ravitaillement mu Gifaransa. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya nido nido sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Indwi zitatu zirarumanye ata gitoro kiboneka mu mastation yo mu gisagara ca Ngozi, aho bigeze ngo abagikeneye baja kugitora mu Kibimba mu ntara ya Gitega ni ku birometero 180 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Uretse ko ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze, mu mabarabara ngo nta ruja n'uruza rw'imodokari rwibonekeza kuko benezo bazibitse mu mpangu. Iyi nkuru tuyibaze Eddie Claude ni Ninahazwe.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi bemeza ko haheze indwi zitatu ata gitoro kibonetse muri station. Abagikeneye bagira ibirometero 180 aho baja kukinywesha aho bita mu Kibimba mu ntara ya Gitega. Uruja n'uruza rusa n'urwahagaze kuko bamwe bamwe bugaraniye mu mpangu zabo amamodokari. Icyo bikoze ibiciro byo kwiyunguruza byaraduze ku rugero rudasanzwe. Abagendesha amapikipiki bobo ngo bakaba bagwije na kabiri. Eka n'ibindi bidandazwa nabyo ne ntivyasigaye inyuma.
Transporo aragenda gose ku transporo. Umva n'igitega bahora bagendera ku 180 ubu ni 112. Mu ihinga bagenda ku 180 ubu ni 115. Nta moto yoyo. Aho bahora bagendera ku 120. Horaba. Bakakubwira ati twebwe tugenda gitega kukinywesha ubu tutumye akagoni iri toro nusu ngo mu 115 n'amafaranga menshi cyane twamererwa nawe cyane tujye gusumisha ikintu bakubwira ati byazeje kubera igitoro.
Uruganda rwa Radio Inzamba agataka kawe ntirwashoboye kuronka Desire Minani buramatari mushasha w'intara Ngozi kugira ngo atubwire ahari ingorane zituma icyo gitoro kibura.
Eddie Claude ni Ninahazwe arakenuye. Ahandi havugwa imyidogo ni mu badandaza bo mu isoko nkuru y'Igitega kuva aho iyo soko iviriye mu minwe ya komine ikaja mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR hari kuva ku igenekerezo rya 2026 gitugutu uyu mwaka. Abo badandaza bidoga bavuga ko amafaranga yo kuriha ibibanza bakoreramo yadugije cyane kuva aho ayo masezerano mashasha agiyeho. Basaba ko ayo mafaranga yogabanywa. Ni inkuru ya Jean Marie Ndabashinze.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rukura muri bamwe mu badandaza barangura imirimo yabo ku isoko nkuru ya Gitega na cyane cyane kuva hiviriye minwe ya komine ikaja minwe y'ikigo kijerwe kwegeranya amakori n'amatagisi obel hari kuwa 26 gitugutu amahera yahora arihwa ibibanza yaradugijwe cyane kuburyo abadandaza bavuga yuko batazoshobora kuyaronka nk'akarorero kibanza cyahora cishugwa muri komine 10,000 ubu cagiye ku mafaranga 70,000 nayo icarihwa 22,000 cashizwe ku 100,000 no kuvuga ko cadugijwe inshuro hafi 5 hariho nibizorihwa 200 eka mbere harimo nibizorihwa 400 abadandaza bakabona ko ayo mafaranga ari umurengera ikindi abadandaza batumva ngo nuko naho bateye gukumu ku masezerano ku itariki ya 26 gitugutu ngo basabwa kuzoriha ibirarane byo kuva mu kwezi kw'indwi ngo kuko ariho umwaka utangurira abadandaza basaba abategetsi batandukanye harimo n'ikigobe ko bogabanizwa ayo mafaranga n'iryo tegeko ikigobe kikaba kiraribangiriye ko na burya basanzwe bari mu bukene butagira izina kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abarongoye ikigo obel wo mu ntara yo hagati mu gihugu no mu buseruko kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo cabo badandaza bo ku isoko nkuru igitega
Jean Marie ndabashinze nawe nyene tumukengurukire tukiri muri ico gisata nyene cyo budandaji inzu z'uburiro zibarebaye zishika 10 zakorera ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga zarugawe kuhera ku munsi wa gatanu mu ndwi iheze n'igisata kijejwe isuku mu biro vy'amagara y'abantu imvungo nuko ayo mazu atisunga amategeko ajanye n'isuku menshi akaba atarafise aho batekera ahogerezwa n'ububiko bw'ibikoresho vya nkenerwa mu gufungurira abitura ayo mazu ido n'ido giye nkuru na Olivier Gakima
Abaramutswa ayo mazu y'uburiro ashika ku 10 bagirizwa n'ubujejwe gisata c'isuku n'isukura mu biro by'intara bijejwe magara y'abantu Muyinga kutubahiriza amategeko y'isuku ayo mazu nka yose Cyril Ndayikeza avuga ko atakazu ka sugumwe kabereye kaharangwa ikibanza co gukinjikiramwo hamwe n'ububiko bw'ibikoresho byo gukinjika canke gufungurira ko akaba atabihabarizwa Abugari wayo mazu y'uburiro basaba ko bukugururirwa hanyuma bagashira mu ngiro ibyo basabwa bariko barakora ngo kuko muri ubwo rudandazwa ariho bakura ibitunga imiryango yabo Cyril Ndayikeza jeru gisata c'isuku mu ntara ya Muyinga avuga ko uburyo abo bantu bakoramwo byabangamira amagara y'abantu akamenyesha ko mu gihe ibyo basabwa kubijanye n'isuku batazoba baravyuzuza byose batazosubira kugururirwa wajejwe isuku mu ntara aragabisha n'abandi bakora imirimo nk'iyo no mu yandi makomine bizogaragara ko badakwije ibisabwa ko atakibuza bazugarirwa nabo nyene mu ntumbero yo gukingira amagara y'abagendera muri ayo mazu y'uburiro
inzamba
Amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba arabandanya inteko z'u Burundi ziri mu rwego rwo kugarukana amahoro mu ntara ya Kivu yo mu buraruko kuva kuri wa mbere zisa n'izihanganye n'umuhari M23 kuko bankiwe kwinjira mu gace ka Kicanga mu gihe bavuga ko bashaka gushira ibifungurwa bagenzi babo bafise ibiringiro muri ako karere uko gushamirana kukaba kuje mu gihe izo nteko ziherutse kongerezwa abandi bashikiye mu gisagara ca Goma bo mu rwego rwa Tafok bambaye n'umwambaro w'igisirikare ca Congo bafise ihangiro ryo kugwanya umuhari M23 idonido na bonfis niyongere
abasirikare b'Abarundi bari mu Kivu ya ruguru ariyo Kivu mu buraruko bari mu migwi ibiri abambira mu butumwa bwo kugarukana amahoro ku izina ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko abarongowe na Colonel Defense baranyikwa abagira kabiri ni batayo zibiri ziri muri Kivu ya ruguru nyene n'imwe yasigaye muri Kivu yo mu manuko bari muri brigade irongowe na Colonel Emmanuel Haringanje intwazangabo ziri muri ayo mabatayo atatu ya Tafoke abamaze kumenyekana ni Lieutenant Colonel Bizimana arongoye batayo ya gatanu ya Tafoke iheruka kuva i Bukavu igenda Goma hamwe na Lieutenant Colonel Nkurikiye arongoye Tafoke y'indwi icungereye igisagara ca Bukavu n'ikibuga c'indege ca Kavumu Mburaruko bwa Kivu abasirikare bo muri batayo za Tafok ya 5/6 bambaye kandi umwambaro w'igizirikare cha Kongo FRDC. Amakuru atangwa n'abasirikare ba Kongo yemeza ko bakiriwe mu mpera z'indwiheze bashikiye mu ikambi irimo abarwanyi b'abarusiya ba Wagner hamwe na bamwe mu basirikare bo mu gihugu cy'u Faransa bigisha ibya gisirikare ingabo za Repubulika ya Ntwaro Rusangi ya Kongo ingene bashobora guhangana n'umwasi cyane cyane umuhari M23. Aya makuru nyene akemeza ko abasirikare b'Abarundi bashitse bahabwa ibigwanisho bya rutura harimo bimwe bifasha mu kugema cyane vyitwa vya mudahusha n'abo basirikare ba Kongo bafatikanije n'abo basirikare mba makungu ibirindiro bariko akaba ari Goma ku kirindiro gikuru Sake na Mubambiro aho biteguriye guhangana n'umuhari M23. Kuva kuri uyu wa mbere ingabo z'u Burundi zo ku rwego rwa Afrika y'ubuseruko zarankiye kurengana kicanga n'abarwanya umuhari M23 umugihe bavuga ko bagiye kugimurira ibifungurwa n'ibindi bikoresho abandi basirikare. Umuhari M23 wagize igisirikare cy'u Burundi guhemuka no gusubiza mu minwe ya FRDC na Wazalendo ibirindiro basigiwe no mu muhari maze bikavamwo intambara zahitanye abatari bake ku mpande zose. Abasirikare b'u Burundi naho bari mu ntara ya Kivu yo mu buraruko baracafisa amakenga ku gahembo k'akazi bagiye kurangura na cyane cyane ku bwabo bavuga ko igikorwa bagiye gukora kitoroshe. Igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiravuga ko ico cuka kiri muri Kivu ya ruguru n'izo ntambara bahanganyemo n'umuhari M23 ku ruhande rw'ingabo za FRDC. Ico bikoze kuva muhari M23 wageje igisirikare cy'u Burundi kuba gikorana n'ingabo za Congo FRDC ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu gisirikare byarasohoye itangazo bivuga ko ubutumwa bari kumwo baburangura neza nk'inararibonye mu byo kugarukana amahoro no gucungera abanyagihugu ba Congo n'ivyabo.
Bonfis niyongere tumukengurukire ano makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'ubutungane aho umunyororo w'imyaka 20 ari wo sentare inkuru y'igihugu ya Kayanza yahanishije ku muhinga mu kuri uyu wa mbere umusore yitwa Nyandwi w'imyaka 21 wo ku musozi Girengeye zone Kabuye na komine Kayanza. Hakaba ari nyuma yaho yagiriwe n'icaha cyo kuba yarishe mutoya wiwe yarajwe ku izina rya Minani mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 17 uku kwezi kwa gitugutu. Ido nido na Josephine Jones Nzimana.
Muna yice se yasentare mu Kayanza yo kumuhinga mu wo kuri uwa mbere umushikiriza manza yagirije Nyandwi ko yishe kandi abishaka mutoya wiwe amuteye ikibuye mu mutwe mu gihe uwo nawe yarajyamye asinziriye yabandanyije amenyesha ko intandaro y'ubwo bwicanyi yabaye igitoke ceze Minani yari yagurishije mu murima kigihagaze ariko wakiguze ntere bwa gice ngo niho Nyandwi yagica inyuma yo guterana amajambo n'uwo muvukanyi bari basanzwe babanye mu mwumvikano muke mu nzimwe kandi yabonye ne kubera se wabo yari yapfuye nyina nawe yarataye urugo mu ijoro ryo kugenekezo rya 17 gitugutu uyu mwaka niho Nyandwi nyene yacice gitoke yahengera umuvukanyi wasinziriye amukubita ikibuye mu mutwe ku musaya uwo nawe acaracikana. Urupfu rw'uwo Minani ngo rukaba rwagiye kumenyekana mu kibano kuko urwo rugo rwiriwe ata muntu bumva avuga kubera Nyandwi yari yaciye yirigwa kure y'imuhira. Uwo Nyandwi akaba yagiye gufatwa atashe ku mugoroba umushikiriza manza asabira uwo Nyandwi igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose. Uwo Nyandwi mu gihe yiregura imbere y'ubutungane akaba yaremeye icyaha ariko avuga ko atari yagiteguye ari shavujya mutwaye acasaba ko yokubitwa inkoni ngufi. Urubanza ruvuye mu mwiherero Nyandwi yaciriwe gufunga imyaka 20 hakaba hari haciye ikiringo cy'iminsi 5 gusa hari umugabo w'imyaka 30 muri komine ya Kabarore yaruka guhanishwa umuyororo w'imyaka 15 inyuma yaho agaragereje kwica se wiwe w'imyaka 50 biturutse ku matati y'amatongo.
Josephine Jones Nzimana nawe tumukengurukire ni kuri ino nkuru ivugwa mu gisata cy'ubutungane mu ntara ya Kayanza duciye dusozerera ko amakuru twabateguriye kuri uno wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwari mwaduteze abiri nshimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya Pierre Gahungu ariko ndayabashikiriza ndabifurije kurora nigwa aho muri hose naho utaha.